This is the Voice of America in Washington. It's Saturday morning in the Great Lakes region of Africa. Time now for weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo ryamari bashikiriza iminsi yose guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 12 zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Mwaramutse cyuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro by'uyu munsi. Mu kanya gatonyi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Inyuma y'ayo makuru naho turabashikiriza ikiganiro kira kivuga ku buryo bwo kwirinda indwara hamwe no kubungabunga amagara. Ku isaha 12 naho turabashikiriza cha kiganiro cy'umuziki mukunda cyane. Reka mugenzi wacu atubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Duhere muri Uganda. Urukiko rurengera iremezo ry'itegeko nshinga rwaraye ruciye iteka. Ruvuga ko itegeko rirwanya abaryamana bafite igitsina kimwe risheshwe kuko rinyuranije n'itegeko nshinga. Basobanuye ko abadepite baryemeje mu mpera z'umwaka ushize batari bujuje umubare uteganijwe n'itegeko nshinga. Nyuma yaho na Perezida Museveni arishyiriyeho umukono mu kwezi kwa kabiri gushize, bityo rikaba ryaragiye mu bikorwa, abaharanira uburenganzira bwa muntu bararireze. Urukiko rero rwaraye rukemuye impaka. Abaharanira uburenganzira bwa muntu barabyishimiye, abandi byarababaje, nk'uko Rusi Mukundwa umunyamakuru wacu i Kampala abitubwira.
Abacamanza bamaze kuvana aho itegeko rirwanya abatinganyi, abatanze ikirego n'ababashyigikiye bahise bagaragaza ibyishimo byabo. Abaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu bagaragaje ko ari intsinzi ikomeye, ariko ko bakomeje umurego mu guharanira ko uburenganzira bwa buri muntu muri Uganda bwubahirizwa. Twumve umwe muri bo, Jacqueline Kasha.
My community and all the human rights fraternity in the world is very happy. We are celebrating it.
Aragira ati, jewe umuryango wacu n'abantu bose baharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ku isi turishimye cyane, turi kubyizihiza.
But it shows that the justice system in Uganda is very just and very independent. We are very happy, and this is just the beginning. We are going to continue to come here and make sure that we break this until the bottom, because human rights.
Ibi bivuze ko ubucamanza bwa Uganda bwigenga cyane. Iyi ni intangiriro, tuzakomeza kuza hano kugeza igihe amategeko nk'aya avuyeho burundu. Nubwo ariko abaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu bishimiye intsinzi, abaharaniye ko iri tegeko rijyaho bakanashyigikira cyane Perezida Yoweri Kaguta Museveni akimara kurishyiraho umukono, bagaragaje akababaro kabo. Hanze bakomeje kwerekana ko kwemerera abantu kugira imibonano bahuje ibitsina ari amahano. Twumve Haji Mbabari Idrisa.
Nesu wagira bisiyaga. Because bisiyaga is not human. It's totally satanic acts. Norwegian.
Aragira ati, kugira imibonano mpuza bitsina abantu bahuje ibitsina ni amahano abantu bagombye kurwanya, ntabwo ari ibintu byakozwe n'ikiremwa muntu. Abaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Uganda barasanga abagifitiye imyumvire basubiza inyuma igihugu cya Uganda mu bijyanye n'imyumvire n'imitekerereze. Umwe mu banyamakuru bakomeye cyane mu gihugu cya Uganda, Andrew Mwenda, akaba ari no muharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, asanga abadepite bari barasubije inyuma abanya Uganda mu bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Kumve Andrew Mwenda.
Now as a Ugandan, I feel very proud that we belong to a civilized world. These parliamentarians and Martin Sempa were taking us to the 15th century. Now we are in the 21st.
Nishimiye kuba umunya Uganda kuko igihugu cyacu kigaragaje ko giteye imbere koko. Abadepite bari baradusubije mu kinyejana cya 15, ubu noneho tugeze koko mu cya 21.
Itegeko rihana abatinganyi ryatumye ibihugu by'amahanga byotsa igitutu leta ya Uganda, bivuga ko rihonyora uburenganzira bwa muntu. Bimwe na bimwe ndetse birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahagaritse imfashanyo zimwe na zimwe byahaga Uganda. Abakuru b'ibihugu bine bya Afrika y'uburengerazuba biyogozwa na Ebola baraye bateraniye I Conakry muri Guinea n'umuyobozi mukuru wa OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Dr. Margaret Chan. Bashyize umukono ku masezerano y'amadolari miliyoni ijana ateganya ingamba zihutirwa cyane zo kurwanya icyo cyorezo kimaze guhitana abantu barenga 730 barimo n'abaganga n'abandi batabazi. Abo bayobozi ni Alpha Conde wa Guinea, Ernesto Koroma wa Sierra Leone, Ellen Johnson Sirleaf wa Liberia na Alassane Ouattara wa Côte d'Ivoire. Mu migambi bafashe harimo kohereza abaganga mpuzamahanga amagana mu bihugu byabo ndetse no mu bihugu baturanye nabyo bishobora guterwa na Ebola. Nko muri Nigeria bafite impungenge nyinshi ko yabimaze kuhagera kubera umuntu witabye Imana bakeka ko azize Ebola. Ibihugu bitandukanye bya Afrika nabyo bifite impungenge. Urugero, AMISOM, umutwe w'ingabo z'amahoro za Afrika muri Somalia, yabaye isubitse isimburana ry'abasirikari baturuka muri Sierra Leone. Ndabashimiye mugira umunsi mwiza.
Urakoze mugenzi wacu uhejeje kudushikiriza ayo makuru. Tubibutse kandi ko muri kumwumviriza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twabibabwiye, ubu ni wa mwanya w'ikiganiro cyahariwe urwaruka Kira kivuga ku buryo bwo kwirinda indwara hamwe no kubungabunga amagara.
Kira
ni ikiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwarukana mwebwe mwese bakunze ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Isuku ryo ku ruhu iturinda indwara zitandukanye zo ku mubiri wacu. Inkuru dukura mu ishyirahamwe mpuzamakungu OMS zimenyesha ko ibice 30% by'umucafu uva mu mubiri w'umuntu usohoka hanze uciye mu ruhu. Ibyo nabyo byoroha ari uko umubiri wacu usukuye neza nk'uko iryo shyirahamwe ryitamagara y'abantu ribivuga. Ukaba nkako urukaba rwacu ruraheza rugasohora imyanda bitarugoye bikanatuma umubiri wacu uhema neza. Inkuru dukura mu binyamakuru by'ubuvuzi nka Docteur Akaburungu Click gifise icicaro mu gihugu cy'Ubufaransa zimenyesha ko ari nkenegwa guhindura ibyambagwa iyo duhejeje kwiyuhagira canke kwinonora imitsi. Ibyo bifasha kutagumana ku mubiri wacu imigera y'indwara yari muri ibyo. Muri rusange, ukwiyuhagira gukura ku ruhu rwacu inkungugu, ibyuya cyo kimwe n'indi myanda igwihometseko. Umwitwarariko munini woshimikira cyane cyane aho umubiri ufunyiranye nko mu izosi no mu kaziba k'inda canke ahinyegeje gusumba ahandi nko mu kwaha kuko ariho imigera ikunze kwaka indaro kubw'icyo kinyamakuru. OMS gemeza ko miliyoni 300 z'abantu bandura indwara yo kurukoba mbandakara ku mwaka, umuce munini wabo ukaburangwa muri Afrika y'umunsi w'ubugaragwa. Isiguro n'isuku rike ryo ku mubiri iry'ibyambagwa tutibagiye n'iry'uburaro nk'uko iryo shyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi ribimenyesha. Abajejwe iby'amagara y'abantu bahanura ko twokwiyuhagira bitarenze rimwe ku munsi. Ibyo bituma umubiri utagenda urata ubushobozi bwo kwikingira kuko ibinyamakuru bivuga ibijyanye n'ubuvuzi bibimenyesha. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye n'akamaro k'isuku ryo ku ruhu. Kuri miko muri kumwe na jewe Diane Ndonse kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyikira. Mu kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye ko mu gisagara ca Bujumbura. Mugenzanje Joseline Nduwayo arubaza ati isuku ryo ku ruhu ridafise ico rifasha mu kugira amagara meza. Ngizi inyishu bamuha.
Iyo utari kuragira isuku ku mubiri, bashaka kugira ibintu by'urukushukaza umwanya n'umwanya w'ukushagura.
Bituma umubiri wacu ushobora guhema neza.
Nkazangwa zimwe zifatiye akuru ntazukigwaye. bya bucyafu bw'indani bukavamo bigafasha kuguma umubiri wawe utagase
nubuhoma bwo babwagiye ku mubiri kugira ngo ntibufuke tujya dutobora
byuka umerewe neza n'igiko gukora ugikora wumva ukunonotse
koga bituma umeregwa neza bikakurinda inda
bishobora kugwanya indwara nk'izibyaduka twumve zakorera amacinya
mu gihe ukeneye nko kuruhuka urasinzira ukumva ntabwo ni mufise
karuka umutwe
mu gihe umuntu atagiriwe isuku mubiri wiwe ushusanga yari mu bandi bumva umenga afise yindi odeur itari nziza biradufasha cyane ko umuntu arahema neza muri we
Kwisiga amavuta duhejeje kwiyuhagira ni nkenegwa kugira ngo uruhu rusubirane aho ni mu gihe tutorenza ubushuhe bw'amadegre 35 ku rugero rwa Celsius ku mazi twiyuhagira nkuko abaganga babisigura ivyo dufungura birafasha kugira ngo uruhu bwago rushobore kwisukura akarorero ni vyamwa imboga hamwe n'amata nkuko ikinyamakuru Destination Santé gica mu buhinga bw'ingurukana bumenyi kibimenyesha ugusinzira n'imiburiburi amasaha 8 ku munsi bihuruhu rwacu ubushobozi bwo kwisukura ugukingira umubiri wacu ubumara bubi byofatira kandi kukutawandika ko ibituma unyengetegwa nkuko ihuriro ry'abaganga bajejwe iby'uruhu SDV ryo mu Faransa ryabitohoje kugira ngo twumve neza ibijanye n'akamaro k'isuku ry'uruhu tega matwi itohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagize mu gisagara cha Bujumbura Alain Yves ijambo ni kwa
isuku ryo ku ruhu ry'abatora bisumbuye bo mu karere ka Nkenga Busoro ka komine Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura riratosekara twabonye Ivan Ishimwe umwana wa Immaculée Buyonga w'imyaka 6 afise bihushi mu mutwe wose ukwiyaga vy'urutavana ko ni nkurikizi Claire Mugisha afise imyaka 7 avuga ko umwanya munini yiharagura mu mutwe kuko aguma babga ukudafata neza uruhu kurukwegera indwara zinyuranye akarorero ni nk'urubandu twiboneye kwizosi ryari duine misigaro kubw'uyo mwigeme w'imyaka 16 rutegwa nuko mukoga atinyukura bikwiye uruhu rw'abana rurabangamigwa bivuye nuko rutagiriwe isuku Immaculée Buyonga aratubwira uko bigendera abana biwe babiri
ku mubiri urumva akeshi kubera nyene usanga atasuku urumva abana bategezwa kugira uruko barumeze nabi kubera isuku rike
isuku ryo ku ruhu rironekara bivuye kukoga amazi mabi umubiri wa Innocent Burikukiye urasamuka yiyuhagiye ayatemba mu ruzi kizingwe ari mu karere ka Nkenga Busoro ukunywa amazi mabi ni nyenda muvano yo gufurutirwa ku ruhu Melance Ndikuriyo atubwira ko yama yavyimvye ku mugongo no mu maso kubwiwe bitegwa n'inzoka zo mu nda zimwaduka yihereje ibitagiriwe isuku mu gihe uruhu rutagiriwe isuku birabuzitiro twumvirize Victor Minani umuyabaga
ayo mazi misi ntoga prema kubera mba narabimenyereye no kujya amasinge ama nkubu hakanitso bagishi
ukugabanya koga gutuma isuku ryo ku ruhu risubira inyuma Innocent niyunge ko avuga ko umusu heze atoze umubiri wiwe ugira uduherehere zongeye yiyumva ko umunuko wicuya abira ukujuragirika ni nkurikizi kudasukura uruhu Claude Nduwimana atugira ko ataronka itiro ageze mu busaswa kubw'uyo muyabaga agahengwa karonka asohotse hanze gusama kayaga ingwara zo ku ruhu zitangura buhoro buhoro Melance Ndikuriyo afite imyaka 16 twamubonye yiyaga avuga ati
natangwe kwiyaga kuboka ngumaniya gako singumaniya ngicoro sinajyanye ariko ariyo gusabira ariko sinoga bubindi icabimba bagose haravyimba hakapa maraso
ukwitaho isuku mukoga kuratuza indwara zifatira ku ruhu Arthur Ndikumana yemeza ko agitwararika ku neza y'amagara yiwe. Isuku yo ku mubiri w'umwana muto yoshigwa imbere kukaba nkako baza imbere mu babangamiwe n'indwara zo kurukoba ku rugero rw'ibice 70% kubwa Pamphile Bukuru ajeje gisata cy'ukujijura mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonyanganda sida. Ugusukura ivyambagwa ni nkenegwa mu kwirinda indwara zo ku ruhu. Muganga Eli Mupera numuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura indwara zo kurukoba
cyane cyane kuri tujye duhuzu two munsi usanga tutaboneka kuko turabiri ivyuya cyane bituma imigera igwirirana birenze
ikwiragizwa rya zimeza bene nyigisho zijanye n'isuku mu miryango nakamo gategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida. Ugukaraba mu minwe na cyane cyane mu gihe duhejeje gukora ku bikoko biturinda gukwiragiza ku mubiri wacu imigera y'indwara zitandukanye. Ibyo byoca no mu kwama twasukuye inzara zacu cyane tukazica. Ukumutsa amazi munsi y'amano mu gihe duhejeje kwiyuhagira biturinda indwara y'ibimeme. Ukwiyuhagiza uruhu rwacu amazi arimo ibyunyunyu bituma rutakaza amazi arurimwo bikanashika rukanavyimba. Icyo twokwirinda nukwiyuhagiza isabune zikaze kuko zituma uruhu rwacu rukakarara. Icyo baye cyiza nukwiyogesha na ntaryo amasabune yakozwe mu bitegwa. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'isuku ry'uruhu, tega matwi ikiyago twagiraniye n'ujejwe igisata cyo kujijura abanyagihugu mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Pamphile Bukuru aganira na mugenzanje ara ivirankunda.
Pamphile Bukuru ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Mufatira kuki mwemeze yuko isuku ryo ku mubiri ari ikintu gishora guhanga amagara y'abantu umwanya wose?
Dufatira ku ngwara zifatira ku isuku rike ry'umubiri. Hari ingwara z'uruhu, hari ingwara z'uburire, z'amaso, n'inzoka nyene.
Mwebwe nimwibaza yuko vyukuri ico kibazo cuko uburere bumwe mwe butagira amazi biza bisongera isibe kugira ngo iryo suku ryo ku mubiri ntibere gikoreka bikwiye.
Uburere bwinshi ntibufise amazi meza kugira ngo izi nyigisho zikore n'urufatane rw'ubushikiranganje bw'ibisata byinshi bya leta. Abajejwe kwigisha iby'isuku bakigisha isuku, abajejwe guhimiriza kugira ngo abantu bayitabire ibigambi bagahimiriza. Twebwe tuvuga tuti ahatari n'imiburi yiburi nibayateke bayabirize bayica imigera.
Murafata none akanya mukumvisha abajeje kuragiza amazi yuko bikenewe.
Leta igira imigambi kabamwo intumbero zo guteza imbere amagara ya kiremwa muntu mu kumuronsa amazi meza. Dushimikira yuko ahatari amazi y'amabombo bo kwitwararika kuyasuku. Yego nibyo hari abantu badafise uburyo bwo kugura bya binini byasukura byitwa aquatabs, ariko amazi bayabirije imigera irapfa.
Hari umugambi none mufise wo gukwiragiza nk'ivyo binini?
Si umugambi worama mu gihe twa kwama tubashirira ibinini. Ico ni kibazo cyane gihanze amagara y'abantu. Hari abantu baragwara mbandakara, baragwara ibihara, indwara zo ku ruhu nyinshi zarutana za karusi, ibice bya muyinga usanga abantu bagwaye indwara y'uburire. Turatunganya amasekeza yo gutanga imiti, tubahimiriza gukoresha isabune. Utaronse isabune akakoresha umunyota.
Ndabakenguruki.
Nanjye ndabakenguruki.
Arakoze ara ive kuri ayo majwi n'icyo kiganira dushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo katwibutsa ko amagara ari incungu. Abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kiracije ya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga kubijanye n'akamaro k'isuku ry'uruhu. Waruka ntimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana rero ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
bijya biherehere biza ku mubiri utigeze ugwara ukabona bikuje byose byo babituruka kutagira isuku
hari biherehere biza kuko hari ibintu bikabira hinduka mu mubiri cyane cyane ku bakobwa niho bikunda kwibonekeza no kubahungu iyo bageze ku myaka imwe imwe imibiri yabo irikira hinduka n'ibindi biherehere bitebwa nuko umuntu yambaye impuzu itagiriwe isuku usanga harimo ibihere canke impuzu yayanikiye ahantu hatamende neza imbere kuyambara ugasanga ibiherehere bitewe nuko mwizo mpuzu yambaye harimo agakoko kagiye karamujye umubiri wose rero umuntu atanga kuvyibona ko yo kwirukira kwa muganga kugira abaze ivyo ari byo
mbaza ndakwishura
hari abantu boga saa sita mu gitondo bakoga no kumugoroba mugabo kagawara urubando ninda mu mpuzu bakongera bakagira imba mu mutwe
bikaba bimeze uko onye uwo muntu ahabaye ntasuku ihari yaba ibyo bihereye bitamuva ko izo nda zitamuva ko nuko isuku yaharara ibyo yambara abari kibazo
mbaza ndakwishura
hari abantu tubona ko bagira isuku ariko bigashika bakagwara ingwara zo kurukoba nk'akarorero ibiherehere byo mu maso none byo bigenda gute
impanuro ya mbere nuko ubwa mbere yo kwirukira kwa muganga cyane cyane abantu nusoye ivyo kurukoba kugira arabe igituma ivyo bihere biza yaba bitegwa n'isabuni yoga yaba bitegwa n'ahaba murabona ko muri iki gihugu cacu hashushe cyane gose aho usanga umuntu biri w'umuntu utavyakira neza
mbaza ndakwishura
nkuko umuntu atoga indwi zibiri zose zigahera atari kwaroga bishobora kumugirira ingaruka zihe
ingaruka aho bwa mbere ashobora kunuka ntagire umwegera bwa kabiri nuko ashobora kugwara ingwara zo kurukoba zandukira akaca yandukiza abo babanye canke mbere wenyine bikamumerera nabi
rugamba rwa maki nkayanje
waruka nimurambigwe uyu ni wa mwanyaduha umutumire wacu umuganga Anita Munyana kugira ngo abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
baza ndakwishura
nk'abanyagihugu dakunda gushikirwa n'inyigisho djanye n'isuku ubona twakwifata gute
abagwayi batarabona n'abaganga habari habamenyesha kiyago bari kwatanga inyigisho zitandukanye zo kubuzima bwa misi yose muri rusangi nta numwe atazi yuko isuku ihera kuri wewe koga neza kwambara impuzu zisukuye gukaraba imbere yo gufungura n'amazi n'isabuni ukwigumura ukuherere gufungura kose ukamenya kuteza kwigumura mu kanwa
mbaza ndakwishura
iyo umuntu akaravya amazi meza atasabuni ubuhama burava ko neza
amazi ajanye n'isabuni hama umuntu akinyukura neza na cane cane mu ngingo zimwe zimwe z'umubiri niho amenya yuko isuku yarigize neza kuko yirongoroye abona ubucafu mvuye ko
mbaza ndakwishura
be ku bantu babatereka inzara byonone iki kubyerekeranye no kugira isuku ku rukoba rwacu
iyo rero izo nzara ziteretswe agafungura ntazigirira isuku ugasanga niya karavye imbere yo gufungura ari bagiye gukuramo ubucafu muri izo nzara mumva yuko imfungurwa bari karafungura bari karazonona azishamo iyo micafu inzara zirabika ubucafu niyo umuntu aba ari karakora bisabwa rero yuko iyo ziteretse azigirira isuku na cane cane kuzogwamo neza kandi kenshi ku munsi
mbaza ndakwishura
nk'abadamu bakunda gutereka imishyatsi ugasanga bamara nk'indwi zibiri batoga ajya ntacyo byonona none ku buzima bw'umuntu kubyerekeye isuku
mu bisanzwe baravuga yuko ku munsi umuntu yiyoze ategeza kugira isuku ku mubiri we wose muri rusange bishitse uko agatereka imishatsi rimwe mu ndwi yame yoga iyo mishatsi neza akayishyiramo isabuni akayinyukira akongera akayumisha neza
rugamba rwa maki nkayanje
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
baza ndakwishura
ku bantu boga yarya amasabuni yo kumesuza nabarya boga amasabuni yo koga isuku ryacu twese turi babiri riba rimwe
itandukaniro rirari nuwagenda koga isabuni yo kumesa cyakoze ibyombo izo konona umubiri wawe na cyane cyane no kumenya ko umubiri wacu ugizwe n'ibintu bidukingira umubiri bitabona n'amaso yacu Nico gituma rero umuntu ategerezwa kurondera isabune nziza ashobora koga kandi ikamumera neza ku mubiri wiwe.
Mbaza ndakwishura.
Hariho abantu bamwe boga amazakanye n'abandi boga yashushe. Nuyuhe yoba ariko arakora ivyo yategezwa gukora mu kugira isuku neza umubiri wiwe
uko ari babiri bomi bako bakora ibitegekanijwe n'isuku. Kuko abara y'amazi akanye amazi ashushe yose na amazi. Ibi bitandukanyije n'ubushuhe bwawe. Igikuru nuko aza koga akoga n'isabuni akinyukura neza akonga akirongorora n'amazi asukuye. Iyo ni isuku ribereye ku mubiri w'umuntu wese.
Mbaza ndakwishura.
Kangahe ku munsi umuntu yashobora koga?
Mu gatondo avyutse, murazi yuko umuntu yirirwa numwe twinshi eka nabantu konyene birirwa bariruka, hama no ku mugoroba buriko buratangura kwira, umuntu akoga neza kugira akure ku bushafu yirirwanye.
Mbaza ndakwishura.
Ngaho duherereye usanga atamabombo ahari tukagenda kuyora mu masoko nabwo twosanga twibaza ko turiko turagirira isuku imibiri yacu tugasanga noneho twaravyononye kurusha
ingaruka ziribonekeza. Ega muri ajya mazi habariho utuye kaduto duto umuntu atabona n'amaso yayo usanga dushobora kwinjira mu mubiri tugasinzika amagara yabo bana cyangwa uwo muntu ari karavyogamo. Nico gituma umuntu ashimikira asaba ati koga amazi meza asukuye amazi ya rusengo bibaye uko nta kibazo azogira azogira.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri zo nyishu ahayigwaruka n'ubunyene tumira amategato mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati incuti n'amagara. Jambo abanywanyi bacu Saidi Mukeshimana umunywanyi w'ikiganiro kira yatwandikiye avuga ati bise mama wanje agwaye kimirongo akaba yarafashe imiti biranka kwakira saba impanuro y'icokogwa kugira ngo akire. Muganga Anita Munyana duhera impanuro umunywanyi wacu Saidi.
Saidi Mukeshimana iri kwinshi hariyo abafata imiti bigahera n'abandi babakeneye yuko bababaga rero kuvyerekeye umuvyeyi wawe urafata kanya mugende kuraba babaganga bita bashiyoje umushire imiti yafashe azoheza amenye ikintu nawe amwitwararika kugira ashobore kumukiza.
Undi munywanyi ni Nikodemu w'Ikarusi akabavuga ko ashimi ibiganiro tumushikiriza arongera akabaza ati mbega itabi inkondo canke ubugoro byoba bitera kanser? Murakoze muganga Anita Munyana duhera inyishu n'uyu munywanyi wacu agira kabiri.
Yashobora gutera ingwara ya kanser. Ubugoro nabwo ni ubwoko bw'itabi nabwo nyene buronona mu kanwa umuntu akagira umwuka mubi buronona amenyo.
Turashimiye abanywanyi bacu batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga zigize icyo zibafashije. Kuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho rwaruka rutanga isiguro nyibutse abasokuru uno munsi uvuga uti akatagurutse nikamenye iyo bweze kubwiye iki
nikubwiye iki.
Nukufuga ko hari igihe ugenda nk'ahantu hama ukabona iyo nk'ibintu utarusanzwe uzi ngahe iwanyu ugashutse ubizanye ini wanyu mpfuye
bikubwiye iki.
Urashobora kugenda ahantu ugasanga nk'ibintu utahorubona iwanyu
bikubwiye iki.
Hari gihe nk'umuganga mu ntara ashobora kuvuga ati nzoda gusigura umugambi w'abanyagihugu werero muri icyo gihe utaje kuvyumviriza ntuzoshobora kumenya nk'irikizi z'ingwara uzoshobora kugwara izaritswe
bikubwiye iki.
Ko umuntu atatembere ahantu n'ahandi yuko atoshobora kumenya imigambi iri kiraba hagati mu gihugu cyangwa hagati mu ntara cyangwa mu komine.
Arabitoye. ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe muri kino kiganiro. Ndashimiye nabagenzi banje Alain Yves Irankunda na Joseline Nduwayo bafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma na Jacqueline Segahungu.
Iri ni ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni isaha 12 zo mu gitondo, ni ca gihe rero cyo kubashikiriza ganiro cy'umuziki mukunda cyane.
Turabaramukije inshuti muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatandatu itariki 2 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2014. Tubibaza ko mwese mwaramukanye amahoro. Uyu ni wa mwanya nk'uko mubimenyereye w'ikiganiro cy'umuziki, aho muri kumwe muri iki gitondo nanje Fidel Niyongabo kuri mikro. Ubutumwa dutanguriye ko nubwo witwa Mugabe Gilbert Angelo ashaka tumufashe kuramutsa umuryango wiwe uba muri Uganda Kibale District, umukecuru bamurebe bamurange Ingabire n'abandi uzamujana Emerance Jado na Nasho Mpanga Kirehe, inshuti ziwe biganye GS Remera Rukoma harimwo Kanakuze Valence Kennedy Egide n'abandi abo bigana muri Artist Kivumu Campus Imuhanga Level 2 Bose Mbere na Erast ari Guanteru Mbabazi Dominique Shaka Alphonse bari ikinazihuye ashaka tubamuhera indirimbo bita Grenade ya Bruno Mars ngo ibashimishe yari Mugabe Gilbert Angelo. Why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro cy'umuziki. Ubundi yatwandikiye ni Soter Sibomana yiga kuri College of Medicine and Health Sciences i Kigali. Araramutsa abamenyeshamakuru babahuza n'abo badaherukanye, turamushimiye. Yifuza kuramutsa abantu biwe bari kumukamira harimo Harerimana Jade Office umutoni mediatrice Manishimwe Serafine hamwe n'abavyeyi biwe bose ari kumukamira Nyabihu araramutsa n'inshuti ziwe ziri Musanze umutoni Olivier Nirere Sandrine Akayisenga Christine Ategekimana Sylvestre n'abasomye ubu butumwa abasabiye indirimbo yitwa Over and Over ya Tammy Chin yari Sote Siboman.
Sometimes there I was thinking we could fall.
Ikiganiro cy'umuziki kirabandanya kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Harerimana Jean Baptiste ashaka kunezerwa na Pasteur Mubirigi Pasteur Mbaraga ba Rukumberi Kelia umwana wiwe Betty Umwantege Diane nyina wabasa Louise muhawe n'Imana Vianne ari inyabubare ya Rwamagana abasabiye indirimbo kure y'imbibi ya Diplomate.
History in the making.
DJ Eliel
Infectious. Choosing two, baby.
Choosing two.
Producer
DJ Eliel
Infectious. Anzisha Hill. Emmanuel ntawe yigeze yakicyacumi Mesia yakuriye mu ikanzu imwe isomo tutamenye neza n'iryo Musamariya kazi umugira neza naho amayeriyo ni menshi mu muvuduko wo gushaka ubukire tekinoloji yaragakemuye mwene ngango nta gitera gatarina iruhande rwa clavier uko suri inyerezwa ni kw'imitungo inyerera ingengo y'imari igatikira igena migambi rikadindira ngo umujura n'ukora mu mufuko naho udufi duto ko ni victimes z'ibifi bya rutu mashura hirya no hino mu nyanja zisi nta witaye kuya mugenzi we yarangaye buri wese arangajwe niye kubaho no gufunga kamayi kamaguru sarwaye umwami poli no gukaza kimono rero turi mu isi ya kimono pole sinataye idini sinataye umuco kugahinga impamvu yo guhanga ni kakababaje umugabo kamwe kamurenze inhinga
yomboga kwa warekoreye mbebe mbavuga ho benshi bare moje kome cy'ubukene bebaza amataje baba befuza kugera heza omoje ogoche sezerano moje chombe chobotonze ugama mare oh no motozo
DJ Eliel
Infectious Secondary resistor, rebellion here maji maji Pirate muri LGT country Kubachire kuri struggle ya buri munsi Profete nga kijikitire Tanking hii ni neve Nyisimbu kende njaba chene Njaba yevjara hanuwe kujira nubu Hose muri sira zara suru Umugabo nyamugabo suwiji hagararo Umugabo nyamugabo nuwika ruma muburakari Ucho kose nhagu suwize Uosu kwa baguha wute Ni flow, ni filosofi aliko Monyo mveneza mga mahanga mge na mga batu ibirwa bya kure Kuva North Pole, kujera South Pole Mauritius, nibirwa bya Seychelles Atansio sindu umuhanuzi Iyi ni meditasyon umuhanzi Sindi nyirandabizi Ndetse nyanaye kumenya byinshi Kuko siju higa bandi chindi Sindi king Sinaje kuhiga word indeed Diplomat ain't nothing
DJ Eliel Infectious
Yomboga kwa ware kore yembebe Mbavuga obreshe bare moje kome Chubu chene bebaza mataje Baba befuza kujera heza Omoje ogoche sezerano Moje chombe chobo tonze Ugama mare Oh No motozo
Turutse kundi bazamuka vuba ndacyari muto nibwo butindi izini inkuru z'abasaza urugiruko rurashaka imitoma Yeri Papi With my man Paxson MJV Yarandi ati komera nk'intwara muheto DJs nka B so so Promoting my name for so long Mera komfata umurego Amahoro kuri radio presenters Banzamuye batanzi Naho umupatro utakuzamura Uwo ntakababazwe n'ipantaro utazamura
Ugize ngo iki
Gize nti Uwarivuze ntakarihore N'uwafoya karasa ntagahushe Honorable diplomate ngiyo nirobeye Eke ngumba ingwe mporesiyo ni iki
DJ Eliel Infectious
Yomboga kwa ware kore yembebe Mbavuga ho benshi bare moje kome Chubu chene bebaza mataje Baba befuza kujera heza Omoje ogoche sezerano Moje chombe chobo tonze Ugama mare Oh No motozo
Yes, man, respect for my fans. Now let what y'all come before younger men. Dre Andrea, the Blank Heat Squad.
Mubandanya gukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Nkurunziza Innocent yifuza kuramutsa papi n'umuryango wiwe baba muri Amerika muri leta ya Idaho mu gisagara cha Boys. Atibagiye na Safa Tamari nawe babanayo. Abasaba indirimbo ya Musingi Choir ivuga ngo utagushima ninde.
Tumutambire, ukijakwa zenano, diwa mishawara
se urayizi kandi uyihindura mo kutuwezeza
ndashimanize
ndashimanize
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC twibaza kuri iki kiganiro cy'umuziki kiriko kirabashimisha. Jean-Claude Harerimana nawe yaraduteye akamo.
Nitwaremana Jean-Claude ahamagaye ndi mu Rwanda n'ari amajyaruguru akarere ka Gakenke umurenge wa Muhondo. Ndashaka gusuhuza abana twigana muri University of Rwanda Kigali College of Education. Ndasuhuza ababyeyi banjye harimo Muhire Celestine na Tisenge Fraza n'abandi bantu bose banzi biganye kuri APE Kitumba Promotion 2012. Ambasara akaririmbo kitwa All of Me ka John Legend. Urakoze
Jean-Claude Harerimana. Ngiyi indirimbo All of Me ya John Legend wasavye.
Your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning,
even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Imperfections, give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you.
Muri kumwumviriza ikiganiro cy'umuziki ku ijwi rya Amerika, aho muri kumwe nanje Fide Niyongabo. Bwana Kweri Mbabazi Thierry ari mu ikambi ya Gihembe mu karere ka Gicumbi, nawe nyene yaraduteye akamo. Indirimbo tumuhitiyemo yitwa What's My Name, yacuriranzwe na Rihanna. Twibaza kwiza kugushimisha. Yari Bwana Kweri Thierry.
I heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is eight something, right? 'Cause I've been trying to work it out. Good white wine. I come alive in the nighttime. Yeah. Okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we could do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I could get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Challenge, let's explore your talent. Hey boy, I really wanna
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umwanya w'ikiganiro cy'umuziki twari twabateguriye muri iki gitondo giye kuturangirana. Yamara ku bakunzi b'uturirimbo twaho hambere, dusezeranire ku karirimbo Change is Gonna Come kacuraranzwe na Sam Cooke. Mwakoze kudutega amatwi, tubifurije umunsi mwiza mwese naho ubutaha.
In a little tent, oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too. But I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother.
You've been listening to weekend programming in Kirundi and Kinyarwanda on The Voice of America.